Wirinyamitwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza urakoze kuduha akakanya ko kugira icyo muvuze ku bijyanye n'ibiriko biravugwa ku Burundi muri iki gihe cyane cyane ku mukuru w'igihugu murakoze cyane. Mu mpera z'iyi ndwi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari mu rubanza rwo gushimira abantu 17 bafashije kurokora abatutsi muri jenoside yo muri 1994 yavuze ibitare bike ku bibazo by'u Burundi aho yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza n'abayobozi b'u Burundi kuba aribo bantu bafise uruhara mu bwicanyi buri koragiga mu Burundi. Perezida w'u Burundi abivuga kwiki?
Icambe mumenya nuko ayo majambo twayumvise mukamuzi neza yuko ari amajambo ateye isoni isoni ashikirizwe n'umuntu arongoye igihugu mugabo kuri uno mwanya leta y'u Burundi ntishimye kugira icyo ishikirije kuki kuko kuba ari gushira isoni nk'uko musanzwe muzi yuko abarundi tubeshejweho ufasoni n'indero runtu murumva rero yuko tutabuja muri izo inyishu y'ibyavuzwe yoyo izotangwa biciye mu nzira zemewe n'amategeko kandi zirashe. Murazi ko atari ubwa mbere habaho amajambo nk'ayo ashikirijwe n'uwo nyene arongoye icyo gihugu ubwa mbere yabicisha mu zindi mvugo zifobetse ubuhoho yatomoye mugabo rero inyishu izashobora kuboneka niyazo yuko mwo kwihangana nayo ubundi ntitwoshobora gukoresha imvugo itarimwo ubuntu n'indero nk'iyo twumvise.
Willy Nyamitwe, Perezida Kagame w'u Rwanda yavuze Perezida Nkurunziza kuba yiyugaranye ahantu batamushikira atawuzi aho aba kandi ko atitayeho abanyagihugu muri aka kanya. Ivyo vyo babiva kuki? Boba bararondeye kuganira cyangwa kugira icyo baterereye ku ruhagarara ruri mu gihugu cy'u Burundi baramubura umukuru w'igihugu?
Barayamaze bati ugutuka nta gutorera murazi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukurikira amakuru musoma ibinyamakuru mukurikira ibica ku rubuga rwa internet muramubona ariko aragirisha inama abanyagihugu ariko arakora ibikorwa rusangi ariko arubaka amashuri bubaka ibibuga by'inkino bubaka basigura amabarabara imiserege n'ibindi. Ubwo rero umuntu yoza azanye ikinyoma kivise nk'ico murumva ko ari kwa gutakaranga twebwe nk'abarundi tudashobora kujamwo tudashobora gutakaranga cyangwa dute ubufasoni cyangwa dute indero runtu twahawe. Nibaza rero yuko nk'ivyo ari ibintu bitagira ifatiro kandi abateza urubuga kino gihugu nabo bitwaje ibigwanisho batafitiye uruhusha nabo bari kwagerageza gusasika inganda ariko bagerageje imbere no gutembagaza inzego zitari n'abanyagihugu bagerageje kwica baturiye abantu n'ibindi mukamuzi yuko mu bisanzwe mu ndero runtu ivyo bitabaho ababikora n'ababisha bategerezwa gukurikiranwa bagafatwa. Nicyo gituma inzego z'umutekano z'u Burundi ziriko zirakora uko zishoboye kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano nubwo hariho inkozi z'ikibi ziza zirava muri icyo gihugu kibanye cy'u Rwanda ziza zigasasira inganda zikongera zikaza kunyegezayo. Murazi yuko n'abagerageje kureka ubutegetsi n'abandi bose bagiye kunyegezayo. Ivyo rero ivyerekeye ubwicanyi cyangwa n'abicanyi iyo bari turahazi ibisigaye reka tugume mu ndero runtu kuko twebwe ntitwoja mu majambo atagira urupfasoni nk'ayo twumvisaho.
Ego nk'uko mwari mubishikirije ku bijyanye n'uko u Rwanda rwoba rufise uruhara mu bwicanyi buri mu Burundi canke uruhagarara ruri mu gihugu Perezida Paul Kagame yavuze muri iryo jambo yashikirije ati niba hari abagome b'abanyarwanda bipfuriza nabi u Burundi ati bategerezwa kuba babihera ku bubi bw'abarundi na cane cane abayobozi babi. Ivyo vyo mwubivuga kwiki?
Twebwe reka tugume mu mvugo y'urupfasoni tugumana ubuntu n'indero hanyuma ivyo binyoma biriko birashikirizwa mwumvise yuko vyoroshe kutoregwa inyishu. Ivyo vyo kuvuga ngo hariho abagome bahariya kazima umuntu abavyemera ati iwacu turafise abagome mugabo ikibatera kubikora rero icyo nico kiba gisigaye kumenyekana. Nyuma rero bavuga ati tubikora kubera imbo izi n'izi n'izi. Igihambaye ni uko umuntu avuga ati iwacu turafise abagome. Rero haba mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, ubugome ngira ngo murazi icyo bivuga. Yuko ubugome si surufasoni, si ndero. Ubugome ni ubwicanyi butagira izina. Ubugome ni ubunyamaswa. Ubwo rero nimba izo nyamaswa bavuga bati twebwe turazifise, ivyo rero birakwiriye. Nibaza yuko Abarundi uko twamye dufatanye mu nda kugira ngo igihugu gishobore kugumana mu mutekano n'amahoro, niko tumeze. Kandi igihugu cy'u Burundi camye giterwa kuva kera na rindi. Muribuka ivyabaye aho twagiye turaca, nicyo gituma kuririmba rwacu tuvuga tuti warapfumye ntiwapfuye. Rero abantu bose bifuriza nabi Uburundi n'Abarundi, murazi neza yuko batigera bagira icyo bashitseko. Ejo ntihige ejo, uraca tuharabe tuhereke abagabo.
Ego, ariko haraye hapfuye abantu 10 muri karitsiye ya Kanyosha, nkuko turiko turabivuga ku bijyanye n'ubwicanyi uko baragirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ntacokogwa ku bijyanye no kongereza abajejwe gucungira umutekano canke ikindi hari kiriko kirakogwa kugira ngo mu gisagara cha Bujumbura abo bagizi banabi bateshwe bate, abanyagihugu bafise ubwoba baronka kizero yuko koko umutekano bashobora kuronka.
Icya mbere mbanje guhura imiryango yabuze, mbere n'imiryango imaze iminsi ibura kuko izo nkuzi z'ikibi ziguma zisasika inganda. Mugabo inzego z'umutekano nazo nacyo zidakora ubu ku murango no mu mijoro kugira ngo bashobore gufata abo babisha babashikirize ubutungane. Ikindi nacyo ni uko ibigwanisho biko birasakwa, ibindi bifatwa. Nibaza yuko rero mu minsi iri imbere ibiriko birashika ababikora bose bazashobora kubihanirwa, mbere tugasubira kuja amahoro. Ntangere murazi yuko vyigeze kubaho mu mpera z'amatora y'2010 aho abantu bagerageje kwica batongora, batema batongora hirya mu za Bujumbura twitarira. Mugabo nyinshi mukuru w'igihugu birabihagurukiye kandi vyarakunze vyaragiye mu biti, n'ibiro ntankeka bizoshobora kuja mu biti.
Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, urakoze cyane kuduha aka kanya ko kuganira natwe.
Murakoze nawe.